Ini Radio SBJ Amerik. Radio SBJ Amerik ibugiri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mutwungira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya bose. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi. Ni Vidiyo Niyongabo abaramutse bari kaze mu makuru y'aka kanya. Mu Burundi sentare nkuru ya Ntahangwa yafashe ingingo yo kugabanya igihano cyari cyafatiwe Jemel Rukuki umwe mu baharanira gateka kazi na muntu igihano cavuye ku gifungo cy'imyaka 32 gishyirwa ku gifungo cy'umwaka umwe bamwe mu bakurikiranira hafi gateka kazi na muntu barashimye iyo ngingo
ni intango reka turabe nibikurikira harabandi bantu batandukanye abantu batavuga rumwe na leta baguma bafatwa bicwa bapfungwa bahohoterwa twizere ko leta igiye guhindura ingendo nabo ntibasubire guhohoterwa
uyo ni Maître Dieudonné ashirayishize atwara urunani Kavib ko bashikiriza manza baharanira gateka kazi na muntu Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yasubiye kugendera igisagara cya Goma kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije ishyirahamwe riharanira ubwigenge bw'itangazamakuru ku isi CPJ risaba umuryango w'ubumwe bw'uburaya kubandanya kuremera leta y'u Burundi kugira yubahiriza uburenganzira bw'abamenyeshamakuru Abanya-Ethiopia batoye uyu munsi kuwa mbere muco leta yisigeragezwa rya mbere ry'amatora yigenga kandi ataho ahengamiye mu gihugu mu gihe mu ntara ya Tigre mu buraruko bw'igihugu abandanya kubera intambara Perezida yavuye mu matora mu gihugu cya Iran Ibrahim Raisi yatangaje ko atazobonana na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden Idonido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi Umuryango w'ubumwe bw'uburaya wafatiye ibihano by'inyongera igihugu cya Belarusia Thomas Kamilinda araduha ibindi
Inama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'Uburayi yemeje ibi bihano ku bandi bantu ku giti cyabo 78 n'ibigo bya leta 8. Aba bantu ntibashobora kubona visa zo kujya mu bihugu by'Uburayi. Imitungo bahafite nayo igomba gufatirwa. Ibihugu by'Uburayi bibujijwe guha inguzanyo z'imari leta ya Belarusia ubwayo, banki nkuru y'igihugu cya Belarusia n'izindi banki leta ya Belarusia ifitemo imigabane myinshi. Bishobora kandi kugurisha muri Belarusia ibikenerwa byose n'inganda zitabi intwaro kugera no ku ntwaro zo guhiga n'iza siporo no kugura muri Belarusia iby'amafumbire akoreshwa mu buhinzi n'ibikomoka kuri peteroli Ibi byose byatewe n'icyemezo cya leta ya Belarusia cyo kuyobya indege ya gisivili ya sosiyete yo muri Irlande yari itwaye abagenzi ku itariki ya 23 y'ukwa gatanu gushize yavaga mu murwa mukuru w'Ubugereki Athens yerekeza mu murwa mukuru wa Lithuania Vilnius indege y'intambara ya Belarusia yayijyanye mu murwa mukuru wa Belarusia Minsk kugira ngo babashe guta muri yombi umunyamakuru utavuga rumwe na leta ya Belarusia n'umukobwa w'inshuti ye bari bayirimo umuryango w'Uburayi wari warafatiye ibindi bihano bwa mbere abantu 88 bo mu butegetsi bwa Belarusia barimo perezida Lukashenko ubwe
urakoze Thomas Ishyirahamwe riharanira ubwigenge bw'itangazamakuru ku isi CPJ risaba umuryango w'ubumwe bw'uburaya kubandanya kuremera leta y'u Burundi kugira yubahirize uburenganzira bw'abamenyeshamakuru Thomas Kamilinda arabiducira ku mayanga
CPJ ni rimwe mu mashyirahamwe 12 yandikiye umuryango w'ubumwe bw'uburayi ibaruwa imwe ku burenganzira bwa muntu muri rusange mu Burundi ku gice kirebana n'itangazamakuru by'umwihariko CPJ iravuga ko mu mwaka perezida Ndayishimiye amaze ku butegetsi hahindutse utuntu duke cyane turimo guha imbabazi abanyamakuru bane b'ikinyamakuru cyigenga iwacu bari bafunze kuva mu 2019 no gutangiza ibiga niro n'abahagarariye ibitangazamakuru mu Burundi CPJ irakomeza iti leta y'u Burundi ihora yizeza impinduka nyamara mu binyamakuru byafunzwe mu 2015 radio bonesha niyo yonyine yongeye gufungura radio y'abongereza BBC na radio ijwi rya Amerika ziracyafunze kuva mu 2018 CPJ ikomeza ivuga ko nta bwisanzure ibinyamakuru byigenga bice cyane bigikora mu Burundi bifite. Ubwabyo byibuza gukora umwuga neza kubera gutinya ingaruka mbi, ibyo bita autocensure mu rurimi rw'Igifaransa. CPJ kandi ita abanyamakuru ntibasiba guterwa ubwoba no gutotezwa na guverinoma n'abayobozi b'ishyaka riri ku butegetsi. Nta hanyeti igaragara yigeze ikorwa ku izimira ry'umunyamakuru w'ikinyamakuru Iwacu Jean Bigirimana mu 2016 no kurindi hohotera rikorerwa abanyamakuru mu Burundi. CPJ n'indi miryango bafatanyije barasaba rero umuryango w'u Burayi kubanza kureba neza ibi byose mbere yo gukuraho ibihano wafatiye u Burundi. Ibaruwa yabo turayigarukaho mu kanya ku buryo burambuye.
Tugushimire Thomas. Abanya Ethiopia batoye uyu munsi ku wa mbere mu cyo leta yisigeragezwa rya mbere ry'amatora yigenga kandi atahengamiye mu gihugu mu ntara ya Tigre, uraruko bw'igihugu habandanya kubera intambara. Eugenie Mukankusi araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Izuba ryagiye kurasa abantu 100 bamaze gutonda imirongo ku biro by'amatora. Imbere mu biro by'amatora abakozi bashinzwe amatora barimo gutanga amabwiriza yo gutora, bibutsa abantu ko bashobora guhitamo ishyaka iryo ari ryo ryose. Indorerezi y'ishyaka Prosperity riri ku butegetsi ku biro bimwe by'amatora, Odinga Woli yavuze ko yiteze ko amatora yitabirwa n'abantu benshi kurusha irindi tora iryo ari ryo ryose ryari ryabanje. Yabaye gusubiramo amagambo ya Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed wavuze ko itora rizaba mu mutekano kandi rikaba irya mbere ryisanzuye kandi ritabogamye igihugu kigerageje. Ku biro bimwe by'amatora kandi hari umwuka w'ibyishimo nubwo hari imirongo miremire. Cyakora ku maduka hacuruza ikawa mu mpera z'icyumweru, bamwe mu Banyetiyopiya bavugaga ko batari butore itora baryitaga ikinamico. Bakomoka mu ntara ya Tigre y'amajyaruguru y'igihugu kandi ntibashatse ko amajwi yabo afatwa ku mpamvu z'umutekano. Kuva mu kwezi kwa 11 iyo ntara iri mu ntambara n'ingabo za guverinoma zirwana n'abasirikare b'akarere. Nta tora ryabaye imbere mu ntara ya Tigreya kandi amatora yanasubitswe mu tundi duce twinshi tw'igihugu. Ku biro by'amatora bamwe mu ndorerezi banavuze ko hari ibibazo by'ibikoresho. Hamwe ntihari amakarita y'itora nyuma y'amasaha menshi ibiro bifunguye. Havuzwe no kurenga ku mabwiriza nko kuba abakandida bavuganiraga n'abaje gutora hafi y'ibiro by'amatora.
Tugushimire Eugenie kuri iyo nkuru. Perezida yavuye mu matora mu gihugu cya Iran Ibrahim Raisi yatangaje ko atazobonana na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden. Mu kiganiro agiye kuri televiziyo, perezida Raisi yamenyesheje kandi ko atazoganira nawe ku vyerekeye umugambi w'igihugu ciwe werekeye ibigwanisho misile ballistic hamwe n'uko ico gihugu gifasha abagwanyi bo mu karere kirimwo. Yabitangaje nyuma ko atsinze n'amajwi menshi cyane amatora yabaye mu ndwi irangiye. Abajijwe ku ruhara yagize mu yicwa ikivunga ry'abantu bagera ku 5,000 mu mwaka w'1988, Raisi yavuze ko ari umuntu aharanira agateka kazi na muntu. Yatangaje ko Amerika itegerezwa gukuraho ibihano yafatiye igihugu ciwe. Yabitangaje mu kiganiro cya mbere yabamenyesha makuru inyuma y'amatora yabaye ku munsi wa gatanu w'indwi turangije. Uwari yahiganywe na Raisi mu matora Abdul Nasser Hemati yari yatangaje igihe ariko ariyamamaza ko yifuza kubonana na perezida Biden. Ndetse abategetsi ba Leta ya Amerika bishyuye buno nyene ku byatangajwe na Ibrahim Raisi, niwe mukuru w'igihugu wa mbere wa Iran azoba yafatiwe ibihano na Leta ya Amerika imbere y'uko ashikira icyesa amabanga yiwe. Yafatiwe ibyo bihano igihe yari umukuru w'urwego rujejwe ubutungane muri Iran rwanebaguwe n'amakungu. Raisi arashyigikiwe bikomeye n'umutegetsi kizigenza wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Intsinzi yiwe yaranzwe n'igitigiri kiri hasi cyane cy'abitabye amatora mu bitari bwabe mu mateka ya Iran. Ayo yaramwamwe mu makuru avuga hirya no hino ku isi. Radio Ijwi ry'Amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Ushobora kandi no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo web3 akabarungu radio yacu VOA akabarungu com. Mukanya amakuru mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ubutungane bw'u Burundi bwafashe ingingo yo kugabanya igihano cyari cyakatiwe umwe mu baharanira agateka kazi na muntu Janelle Kuki. yari yafashwe arapfungwa mu mwaka w'2018 yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu gihano ciwe cavuye ku myaka 32 gishyirwa ko gupfungwa umwaka umwe. Inkuru y'Idonido na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Amakuru ijwi rya Amerika ryaronse nuko ingingo yo kugabanya igihano ca Germain Rukuki yagiye habona kuri uyu wa mbere muri sentare nkuru ya Ntangwa igisata ciyungururizo. Germain Rukuki yakoreye ishirahamwe rihanya agateka kazi na muntu akatse Burundi yaramaze imyaka hafi 3 aciriwe gufungwa imyaka 32 ku byaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu no kugarariza ubutegetsi. Icyo nico gihano gikomeye cyari kimaze guhabwa uharanira agateka kazi na muntu kuva Burundi bwikukira. Muri bagenzi we basangiye rugamba rwo guharanira agateka kazi na muntu na Maître Dieudonné Bashirayishize atwara urunani Kavibe akamweme ni kose. Bashirayishize yaganiriye n'ijwi rya Amerika yari mu buhungiro.
Umunezero wo kubona umuntu yarafashwe mpiri igihe kitari gito umuntu haranira agateka kazi na muntu yaramaze imyaka itari mike mu bunyororo kubera karenganyo asubiye kuronka umwizero w'uko vuba agiye gusohoka ibuhero. Nta cyaha Rukuki yari yarakoze cari gutuma apfungwa. Ikintu cyonyine bamwagiriza nuko yakorana n'amashyirahamwe haranira agateka kazi na muntu. Nk'iyo myaka yari amaze mu munyororo azira ubusa ntihagire uwundi muntu azosubira kuyimaramwo.
Igihe yafatwa mu mwaka w'2017 igipolisi cy'u Burundi cyabanje gusaka iwe mu gisagara cya Bujumbura. Mu nyuma igipolisi cyerekanye impapuro cyasibuye ko arizo Rukuki yakoresha mu gukorana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi hamwe n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Icyo gihe abaharanira agateka kazi na muntu bige nka bose bari baramaze guhunga igihugu. Maître Bashirayishize yakurikiranye cyane iyo dosiye asigura ko ugufata Rukuki kari kabaye nk'agashavu k'ubutegetsi kubera ukubura abatwara ishirame akat yakorera.
Uguharanira agateka kazi na muntu rero kugira ibyiyumviro byo guharanira ineza ya bose udaharanira iy'utwara si icaha gishobora gutuma umuntu apfungwa ngo akatirwe umunyororo w'imyaka 32. Ni intango, reka turabe n'ibikurikira. Hari abandi bantu batandukanye, abantu batavuga rumwe na leta baguma bafatwa bicwa bapfungwa bahohoterwa. Twizere ko leta igiye guhindura ingendo nabo ntibasubire guhohoterwa.
Ababuranira Germain Rukuki bemeza ko ari ingengo nziza nabo kuri bo yajitevye. Gusa birenze kuvuga byinshi bakemeza ko barindiriye ko bahabwa ikopi y'iyo ngingo. Icyo bikoze bavuga ko bari bashimye kwitura sentare na inyuzwa mu gisata cya gasamburamanza kuko basanze hari amategeko ajanye n'iburanishwa ry'imanza atari yakurikijwe igihe rwaburanishwa muri sentare ya mbere. Umushinzamanza yari yagirije Rukuki ibyaha byinshi harimwo kuja mu bikorwa by'ubugumutsi, guhungabanya umutekano no gutuma leta itakaza icizere mu bantu mu ntumbero yo kuyitembagaza n'ibindi. Ivyo ngo yabicisha mu kubandanya yegeranya uburyo buvuye mu mahanga bwo gushigikira ibikorwa by'ubugumutsi. Ingingo nshasha igabanya igihano cya Rukuki yerekana ko haragahaze mu byemezo by'uko ivyo byaha byose byakozwe, maze sentare itegeka ko igihano kigabanuka gushika ku mwaka wo gufungwa n'ihadabu y'50,000 vy'amarundi. Maître Dieudonné Bashirayishize atangazwa n'ingene ubutungane bugiye kumenya ukuri inyuma y'imyaka 3. Yikeka ko igihugu coba kiriko kirikundwa kaza ku makungu. Ubona ko ubumwe bwa Buraya bwatangaje ko bugiye kuraba ko bwokora ibihano by'ubutunzi ku Burundi, kuko nk'uko userukira ubumwe bwa Buraya yabivuze, umukuru w'igihugu ari mu nzira nziza yo kugarukana icizere. Abaharanira agateka kazi na muntu basaba ko n'abandi bafungiye ubusa borekugwa.
Sinzi rero ko ubutungane bwikubisa gashi n'uko bwakubiswa gashi kubera inyungu baba ariko bararondera mu biganiro n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya. Bigaragaza ko mengo ni ukuresha, ariko igihambaye kwari uko leta idakora iraba amaronko iriko irarondera ku bantu bayifasha, ahubwo ikabohora ubutungane bugatunganiriza bose ata mpunzi. Abandi baciriwe imanza z'akarenganyo nka bene izo nta zone zigafutwa nk'uko iza mbere zifugisa, ikore kugira ngo itunganirize bose.
N'ishyirahamwe Akate Burundi yakorera rirashima iyo ngingo. Yamara Armel Niyongere aritwara yabwiye Ijwi rya Amerika ko ataragira kugira icyo bavuze kuko nabo nyene bakirindiriye ko bahabwa ikopi y'iyo ngingo. Ukurikije uko igitabo mpana ibyaha cyo Burundi kivuga uwuciriwe igihano gito kuco yaramaze afunzwe acaga uburenganzira bwo kurekugwa. Umwe mu bunganira Rukuki yemeje ko atakindi gikurikira atari uko uyu mugabo w'abana batatu nawe narekugwa. Cye Claver Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver. Perezida wa Repubulika ya Demokrasi ya Kongo Felix Tshisekedi yasubiye kugendera igisagara cya Goma kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije aturutse Ibunia mu ntara ya Ituri, amaze kuva Ibeni Butembo uburaruko bw'intara yakivuye mu buraruko, aho yemeye kuzana amahoro byanse bikunze. Yasobanuriye abanyagihugu baho icyatumye asubiriza abategetsi b'abasivile n'abasirikare. Umenyesha makuru wacu ari Asanka Darius ari Goma, iyo nkuru adufiti.
Bitewe nuko Perezida wa Repubulika Felix Antoine Tshisekedi yabasezeye kugarukana igisubizo ku kibazo cy'umutekano ubwo yahageze ubwa mbere bikaba byaratinze, abaturage bibe nibo baracyafite icyizere ku mutegetsi w'igihugu, bakaba bizera yuko ibyo yavuze imbere y'abanyamakuru n'abaturage byagira akamaro. Kizito Binihangi ni umwe mu bahagarariye Societe Civile Beni. Kandi dufite icyizere yuko kugera hano kwa Perezida wa Repubulika biri budufashe kubona amahoro. Nibyo yadusezeye kandi nibyo twifuza. Bashaka yuko umutekano ugaruka, ibyo bya ADF n'ibindi by'inyeshyamba birangire kandi amahoro yongere kugaruka tubeho nk'abandi. Kakure saa sita ni umudepite watoye Rubero mu majyaruguru y'intara ya Kivu. We aravuga ko bidahagije gusura abaturage, perezida na guverinoma ye bashaka ikindi gisubizo gitari cyo kugurana abategetsi b'abasivili n'abasirikare. Igihe umukuru w'igihugu akoze uruzinduko nk'uko, birasaba ko umutekano ugaruka n'ubwicanyi bukarangira, tukumva yuko bya ADF ntibikiriho. Bya yuko abigereho neza, birasaba ko perezida atimbura abasirikare, abapolisi n'abandi bashinzwe umutekano bari muri Beni babajyane mu zindi ntara hatari Ituri na Kivu ya ruguru, bakazana abandi. Kubera ko buri kanya sosiyete sivile n'abandi batanga ubuhamya ko hari abofisiye b'abasirikare bakorana n'inyeshyamba, ahubwo twashakaga yuko perezida yasigara Ibeni cyangwa Bunia ari gutegeka wenyine ingabo. Muri rusange abaturage bafite ibitekerezo bitandukanye ku byerekeye uruzinduko rwa Felix Tshisekedi ukiri Goma kugeza n'ubu.
Tunema igihe cy'amatora twagiraga yuko amahoro ari bugaruke hose. Hashize imyaka irenga 20 abantu bari kwicwa, kwibwa no gukubitwa. Kuri njyewe nta kigenda, nta cyahindutse kuva Tshisekedi ari ku butegetsi. Ahora ari kudusezera amahoro ariko ntacyo twari twabona, ntabwo azi ko imyaka ye iri gushira. Wewe na amahoro gusa, yaza ataza ni kimwe, turashaka amahoro kugira ngo dukomeze gukora akazi kacu.
Perezida
ari hano twamubonye ari kujibeni Butembo n'ahandi, ahora dusezera yuko amahoro azagaruka. Turarindiriye, hamaze imyaka myinshi nta mahoro tugira. Dufite icyizere yuko icyo kibazo kiri bukemuke ngo amaze gukora urwo
ruzinduko.
Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika.
Bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Tuze mu Rwanda, aho ibitaro bya Kanyinya bivura abarwayi ba COVID-19 byasubiriye kuvurirwamo abarwayi b'iyo ndwara nyuma y'amezi agera kuri atandatu byari bimaze byugawe. Ibyo bitaro byasubiye kwifashishwa inyuma yo kwiyongera gukabije kw'abandura COVID-19 umunsi ku munsi. Asante Kaboyi aduhido nido kuri iyi nkuru.
Kubera ubwiyongere budasanzwe bw'abarwayi bashya ba COVID-19 burimo kugaragara mu gihugu cyane cyane mu mujyi wa Kigali kuva kuri iki cyumweru ibitaro bya Kanyinya biri mu karere ka Nyarugenge byari bimaze amezi atandatu bifunze byongeye kwifashishwa mu kwita ku barwayi ba COVID-19 ibi bitaro bizwi ko ari byo byatangirijwemo igikorwa cyo kuvura COVID-19 byaje gufungwa abarwayi bagabanutse mu gihugu abari basigaye bashyirwa mu bitaro bya Nyarugenge biri mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali muganga Nyeshimana Menerasi yabwira Ijwi rya Amerika kubwiyongere bwa COVID-19 bushobora kuzatuma n'ibindi bitaro biri hirya no hino mu gihugu bizafungurwa nabyo.
Ibyo biko byombi byafunzwe atabarwayi bashyirimo ururimi bariyongeye kuzamuka hamwe na hamwe bagomba kongera gufungurwa bitewe n'umurwayi uhari. Abatarenze bashobora kuvurirwa Kanyinya cyangwa se ahandi muri provinsi hagenewe na bwo COVID kuko ntabwo tuvanga abarwayi ba COVID n'abarwayi basanzwe mu bitaro.
Ese usibye Kanyinya yari yarafunze hari n'ibindi bigo byo mu ntara byari byarafunzwe nibyo bishobora kongera gufungurwa?
Cyane rwose. Dufite ama treatment center nko ku kiriwa Kibombo bari barafunze cyari henshi hagiye hafungwa ibigo bifuje abarwayi ba COVID kuko bari bagabanye.
Minisiteri y'ubuzima itangaza ko muri aya mezi abiri ashize umubare w'abandura COVID-19 ugenda urushaho kwiyongera umunsi ku munsi. Niba ritangazwa n'iyi minisiteri igaragaza ko mu mezi abiri gusa umubare w'abanduye COVID-19 wiyongereho 6683 uvuye ku 23934 ugera ku 30517. Umubare w'abarwayi bitabwaho wavuye ku 2200 ugera kuri 3560 mu gihe abarembye bo bikubye kabiri kuva kuri 6613 abitabye Imana nabo biyongereho 53 kuko bavuye kuri 3326 bagera kuri 3379 muri uku kwezi kwa gatandatu ubwo byabaye nk'ibidasanzwe kuko nibwo bwa mbere mu Rwanda hagaragaye abantu 669 banduye umunsi umwe benshi biganje mu mujyi wa Kigali kuko honyine hari hafite abagera ku 102. Bitaro bya Nyarugenge nibyo byari bisigaye byita ku barwayi ba COVID-19 nyuma yaho ibya Kanyinya ndetse na Niboyi muri Kicukiro bifungiwe. Ibi bitaro bya Nyarugenge bifite ibitanda bisaga 130 bishyirwaho indembe za COVID-19 kandi byose byagaragaraga ko ubushobozi bwo kwakira bugenda bushira ariyo mpamvu Minisiteri y'Ubuzima yongeye gusubizaho ibitaro bya Kanyinya. Ubu bwiyongere buraba mu gihe umubare w'abakingiwe nabo ukomeje kuba hasi. Minisiteri y'Ubuzima yibutse gutangaza ko no mu bakingiwe hamaze kubonekamo abantu 400 banduye COVID-19. Dr. Nkeshimana umuganga ukurikirana ubuvuzi bwa COVID mu gihugu na bya bibwijwe rya Amerika.
Tuzasanga mu bantu bakingiwe bahawe inkingo zombi za COVID-19 niba bakoresha AstraZeneca cyangwa Pfizer usanga bakingiwe inkingo ebyiri nk'uko ziri recommended usanga abarwara ntibakeye abarwara bakagira ibimenyetso byo kuremba ntibakeye abapfa bakaba bakeya cyane. Gukingirwa bituma utagira ibyago byo kurwara ujye kwa muganga cyangwa se ngo watakariza ubuzima ariko ntabwo bikuvuza ku hosting virusi ngo ube wanayanduza n'abandi. Niyo mpamvu nabo bagomba kubahiriza ingamba kuko barakingiwe yego ariko bafite inshingano zo kurinda abo bana bo ababyeyi babo abarimu abanyeshuri.
Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko guhera mu kwezi kwa gatatu 2020 abamaze kwandura COVID-19 ari 3313 mu gihe abamaze gukira bagera ku 26674 abakirwaye bo baragera ku 3727 barimo abasaga 2900 barwarira mu ngo zabo batarembye naho bamaze guhitanwa n'iyi ndwara bo baragera kuri 381. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Tugaruke mu Burundi aho amashyirahamwe 12 ari mu mpuzamakungu anegura ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya kuba rishaka kwirengagiza amabi akorwa mu Burundi hamwe no kudahana kubandanya kwibonekeza muri icyo gihugu. Yamara ayandi mashyirahamwe ari mu gihugu asanga abavuga ivyo ari abanzi b'iterambere n'ubumwe bw'Abarundi. Eroje Wilkaneza ari Nairobi muri Kenya iyo nkuru adufiti.
Kuri wa mbere yaje kwakirwa na Perezida Evariste Ndayishimiye userukiye umwe bwa Buraya mu Burundi yavuze ko mu rugendo yahora muri Bruxelles ku cicaro cyo muryango yahakuye inkuru nziza nayo si yindi ni uko ibihano byafatiwe Burundi kuva mu mwaka wa 2016 bishobora kuvanwaho.
J'étais venu l'informer en primeur des orientations qui ont été prises dans des groupes de travail interne aux institutions européennes associant
naje kumuha makuru y'umushuhira ko hari ingamba zafashwe n'imigwi itandukanye urikiye harimo ibihugu 27 bigize umwe bwa Buraya kubijanye no Burundi mu mpera z'ukwezi guheze iyo migwi n'umutima umwe yafashe intumbero yo gukora ku buryo hafutwe ingingo yahagarika imfashanyo zahabwa leta ya Burundi n'intambwe ikomeye kandi hambaye mu myumvire y'abashikiranganje y'ibihugu bya Buraya hamwe n'ibisata bitandukanye bose barakurikiranye ibyabaye mu Burundi ubwo rero izi ngingo zifatiye ku mpinduka nziza zashyizweho n'umukuru w'igihugu mu byerekeye intwari ibereye igihugu kigengwa n'amategeko hamwe no kubahiriza agateka ka zina munsi
évolutions positives qui ont été initiées par le président de la République en termes de bonne gouvernance, d'état de droit et de droits de l'homme, que ces mesures ont été prises.
Niko Claude Bocu yabwiye abanyamakuru y'Ubujumbura ahejeje kwakirwa na Perezida Ndayishimiye afite akamwemwe kenshi. Uyu mubonano wahuriranye n'ikete y'amashyirahamwe mpuzamakungu 12 yandikiye umuserukizi mukuru w'umuryango w'umwe bwa Buraya n'abashikiranganje b'imigenderanire y'ibihugu bigize iryo shyirahamwe. Aya mashyirahamwe yakavuga ko ari rushinga n'ukuntu ibihugu bya Buraya bisa n'ibiriko byirengagiza ihonyango ry'agati y'akazi na muntu mu bisata bitandukanye hamwe no kudahana kwimakajwe mu gihugu. Rimwe ryose muri aya 12 rifite icyo rifatira ko kuri izo mpungu
Par rapport à la liberté de la presse, nous avons vu une réouverture très
limitée.
Pour Human Rights Watch, il faut d'abord que les assassinats et les abus cessent et que leurs auteurs soient traduits en justice.
Les médias Evelyne Butoyi umuvugizi w'umukuru w'igihugu nawe nyene yemeje ko ibiganiro bigeze heza
ibiganiro hagati ya leta y'u Burundi hamwe n'ishyirahamwe ry'ibihugu by'umwe bwa Buraya bigeze heza cyane kuko bariko baja kuri iyo ntumbe y'uko nyene ivyo bihano biva mu nzira ivyo navyo murazi ko muri politiki bica muri ivyo biganiro bihagaze neza gushika uno munsi
ariko na Bocu baragwa kagarukamo
Il y a une étape nécessaire.
Hari intambwe ikenewe yatewe niyo migwi 2 navuze y'Ibruseli ariko ibyo ntibihagije hategerezwa ku burwandiko rw'abanyamategeko rukanemezwa bizosaba igihe ariko icyangombwa nuko gari ya moshe yamaze kuva mu gituro yarasafutse Niko Bocu yongeye ko nubwo ibihano by'umwe bwa Buraya bitarakurwaho Burundi mu kiringo cy'umwaka Evariste Ndayishimiye amaze ariko ubutegetsi buramaze kwinjiza ibitego byinshi ntibukiri ku rutonde rw'ibihugu bisuzumwa n'akanama ka ONU kagira amahoro n'umutekano kandi akanama k'amahoro n'umutekano k'umwe bwa Afurika n'ishyirahamwe rya Afurika y'ubuseruko yase nabo basabye ko ibihano byose byafatiwe Burundi byovanwaho Burundi bwari bwahariwe ivomo n'amakungu kuva mu 2015 igihe nyakwigendera Pierre Nkurunziza yitoreza ikindi kiringo cyateye imari batavuga na Senda DFDD umugambo uri ku butegetsi bemeza n'ubu ko cyaho nyanze ibwizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha yabushikanye ku butegetsi mu 2005 inyuma y'imyaka irenga 10 ari umugwi w'inyeshamba ugwanye ubutegetsi bw'ico gihe ubu yavuze ko injyana zo mwaka wa 2015 zahitanye n'imiburi iburi abantu 2200 ibihumbi biburi irengero mu gihe inusu y'umuriyoni bari bahungiye mu bihugu by'akarere ubu hakaba hasigayeyo ababa 2300 eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
baramukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibaragishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yacu
Joti mututeza matwi ahaniho dusoreza makuru yacyo kuri sa abashimire ko mwahisemo gukurikirana Ijwi rya Amerika nshimirana abagenzi bande bamfashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi ni fasigereyeho amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije naho kuri micro ari kumwe nanje Fidel Niyongabo ndabasezera